kugiraho uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya ma radio kuyanyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki yimbonera kure tishaka kutwica
Girahuba ubahwe ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi. Tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none umunsi niko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushikisa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacu ari co gwanyu girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya kane munyonyo mwaka w'2020 iganiro gisanzwe kibayagira kubijanye n'ubuzima bw'impunzi. Uyu munsi rero tuza kubayagira kubijanye n'umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cayo ca Kigali yahunze kuva mu mwaka w'2017 ahunga ataraheza amashuri yiwe ya kaminuza ariko nticamubujije ko ayasozera akongera ko n'amasomo yo guteka. N'umusore afite imyaka hafi 29 muri kino kiganiro muraza kumva aho amaze kugera reka n'intambwe yifuza kugerako.
Girahuba ubahwe ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Muntango abanza tubwire uko yatanguye kwiga ivyo guteka.
Irakoze nkaba nkora muri Peter's Bakers, ni bakery iri hano muri Kigali, bakora amakeke bakongera bagatanga amahugurwa ku bantu bavyifuza, bazana abanyeshuri baza bakishura amafaranga n'ishuri ryigisha gukora imikate, amagato bitandukanye. Yego nkaba ndi umwe no mu batica bigishaho, nkaba ntwara n'igisata kizeze kwigisha abanyeshuri.
Byagufasha umwanya ungana gute kugira ngo nawe ushobore kugera aho wigisha abandi?
Ngishika ino nashitse mu 2017 kubera ntari bwarangize mu mashuri yanje ya universite, nja kwiga ku ishuri ryitwa Mahatma Gandhi University. Inyuma yaho ndonka amahirwe yo kuja kwiga kuri SSAID aho bigisha culinary art
n'igiki mu Kirundi.
Culinary art bigisha ibintu bijanye no guteka muri rusangi, yaba ibintu bijanye n'amafarini canke n'ibintu bijanye n'ibifungurwa bisanzwe. Maze guhezaho haciye igihe ndaronka amahirwe ndonka umuntu ambwira yuko Peter's Bakers bakeneye abantu bashoboye, nanje ndajano ngira amahirwe barafata, ubwo kaba ariho nkora.
Kangure niko arageze, kangure ugumu agaze, ivyo bakubeshe biramaze, ako gateka kawe kiyegereze.
Irbira amaze kuronka akazi mu amaze kwigisha harimwo abava mu bihugu bitandukanye, aha arongera akatubwira ico akazi kiwe kamumariye kugeza ubu mu gisagara ca Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.
Kebuke natanguye nigisha kandi kuko babona ko nshoboye kwigisha, hama ngakora n'amakeke ayo magato. Mu nyuma bukebuke ngenda ndaduga ngeraho abaje ntwari gisata cha training ariyo gutanga amahugurwa ku bandi.
Herbert gugeza ubu woba umaze kwigisha abantu bangana gute kuva utanguye gukora aho muri Peter's Bakers?
Ndamaze kwigisha abantu barenga kuri 56 gutyo, abarundi barimwo, harimo abarundi, harimo n'abanyarwanda, harimo n'abandi mu bindi bihugu, hariho nka Maroc, hariho muri Congo.
Ni rihe tandukanirizo ubona ako kazi kakugiriye mu buzima bwawe bwa misi yose?
Aka kazi karangiriye akamaro kanini cyane kuko murabizi iyo utari wanyu ntibiba byoroshe, usanga utegerezwa urishura inzu, hariho ibintu byinshi bya nkenerwa umuntu aba akeneye, hariho byafasha cyane mu buzima bwanjye bwa misi yose gushobora kubaho, gushobora nanje kuje mu bandi nkagira ico mperere nkagira ico mfashije kuko haro benshi usanga bitameze neza bataronsa ayo mahigo nkayo naronse ashobora nanze kumva ko ndonsa akantu gatoya ashobora gufasha mugenzi wanje kugira nawe ashobora gutera imbere
Singa ibi kikwamana hamangwineza bibaha yorama bakibaza kwayo mahoro babona aramwarama
ikiganiro gira kuba ubahwekira abandanya turi ko tubaganira kuri Herbert Irakoze umwe mu gwaruka rw'abarundi ruri mu gihugu cy'u Rwanda agashobora kwibeshaho kubera umwuga wo guteka aha agatera kamu urundi gwaruka gukura amaboko mu mpunzu bakareka kugaya akazi akariko kose uko atamwe kudakiza
biraryoshe iyo uriko urakora ikintu kuko yari passion yanje kuva kera sinari nzi gusa mwe mvuga ati amahanga arigisha nabona ko nzokurikira ibindi bintu mugabo sinari nzi yuko nzokurikira muri ibyo guteka akaba ariho nkoramo akazi
nakaye kamotera urundi gwaruka mungana ubu bicaye mu nzu
urundi gwaruka ico no rubwira nurushishikariza hanini kumenya hariho bwa imyumvire abantu baba bafite kera yo kuvuga ngo jewe ngo nize ibingo mu universite ngo muri secondaire ngo nize biology ngo nigishyo nivyo nzokurikira njye ntegerezwa kurikira kumenya yuko gufata nubwo buzi bwose umuntu afata ko kumenga nubwo hasi ko kumenga ngo nta mahera arimo canke ngo burasuzuguritse tukamenya yuko ushobora kwiteza imbere uhereye aho nyene muri ico kintu gito yushoboye ukebuke ukagendura duga kuko nta muguda kizane ko bavuga mu kirundi cyo gituma umuntu icambere no kureka kugaya akazi abajene benshi dufise ingorane yo kugaya akazi ngo yango ngo ntibisa neza nico cambere numva gukora tukareka kugaya akazi
Kangure niko harageze Kangure kugumu hagaze Ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze
Uyu musore yavuga kandi ko mu myaka iri imbere ashaka kuzokwikorera maze ibikorwa byiwe bikamenyekana no mu mahanga
Indoto za Herbert no gukora company yiwe gutanga ama training ku bantu benshi benshi bashoboka muno mwanya nk'iri mu Rwanda gushobora gufasha abandi barundi bagenzi banze nabo bashobora kwiteza imbere ndumva ko nubashaka ko umuntu wese ashobora gukora amahugurwa agashobora kwiteza imbere nashaka guteza imbere abantu benshi bashoboka ndashaka kugurura Zachary shika no mu bindi bihugu kandi yitirirwa ko ari yo mu Rwanda
baze haruvuga ngwarondera mahoro agakoresha ikinyoma
Ganiro giraho baho bahuye turabandanya twararondeye na bamwe muri abo uwo sore yigisha ibyo gutega uyitwa Ariane n'umunyarwanda kazi aratubwira uko babanye
nitwa Ariane umunyeshuri wa Habati mbyukuri Habati ntago nabona uko muvuga wenda bagira ngo nuko ndumunyeshuri we cyangwa icyo ariko umwana mwiza ntago nabo nuko mvuga arumva yumva umuntu nagushaka kumubwira ikibazo cyangwa agisubiza inyuma igisha neza nagushaka kuzamubwire ngo ticanye ne kwiga ikingi ikinga kubwire ngo ya ntago bishoboka we nubwo yabona ko bidashoboka agerageza uburyo bwose nyine ari busubiza ikifuzo cyawe ntago mu byukuri giye nahereye niga ntago nize mbona umwarimu uri sociable kwa nyeshuri bese uifata nkaho kugira ngo ubashe kumva icyo ari kukubwira arabanze kigira nkawe akakwereka bikore gutya naramukunze umwana mwiza cyane se yabanabonaga abandi bantu bose babwiye ngo muze ajye kubera umwarimu bigisha nyine n'umwana mwiza cyane ari sociable nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kubana neza n'abandi ukamenya uko ufata umuri kumwe nta mukuru nta muto besi arubaha kandi azi kwigisha azi icyo gukora azi umuntu icyo ari cyo azi agaciro k'umuntu
nta ikinyoma cyatsinze ikinyoma tarukuri nahi nabi yatsinze n'abatari neza haye heye benshi babigerageza
nayo divewe numurundi nawe yigishwa na Herbert aramushimira akavuga ko ari umwarimu mwiza adico ashaka
umwarimu mwiza cyane umwarimu yitwararika abo yigisha umwarimu atanga ibyo afise kabisa turashima abati kuryo yitanga tiziganya akora umurimo nkuba wigiye akora umurimo nkuko uri muri mu maraso kabisa abati n'umwarimu mwiza cyane n'umuntu azi ibintu byinshi cyane nawe nararyohewe cyane kuba nararonse umwigisha nka abati anyigisha mfise urugezo ngeze ko kubwiwe rero ndamushingira intahe cyane ndamurata ibigwi n'umwarimu ashoboye n'umwarimu wo kuratwa kabisa abati yakomereze ahagejeje turamwishimira cyane
ikangure niko harageze ikangure kugumuhagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze
Ninunga haduce dusozera ikiganiro cacu kugira aho bawubahwe cyo kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza Bira Gloria Kintora akaba ari je nakibashikirije mfashijwe na Theodomir Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma na ubutaha
Girahuba ubahwe
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaye amaradio kuyanyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure tishaka kutwica
girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo sigingorane ngo tuze kwiteri zindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ndiko tugifatanye mu nda
girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika isa 12 z'umugoroba